kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Nina Hazwe zimezime mu ngingo y'ivyo nabateguriye uno munsi.
Nimba ntiyica cica nirungu tusaba yuko mwokwegeranya abo bana n'ukuri twebwe natwe tukaraba abana bacu ko botwegera iruhande yacu nitwahwera hirya yejo bakaba batubona none nk'ubu barubwira ngo banyokowanyu barahwereye basowanyu barahwereye banyokwanyu barahwereye.
Uyu ni umwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Cankuzo mu gihugu c'u Burundi agaragaza akababaro n'intuntu afise ari mu bavyeyi banyazwe abana kuko hari abana bariko baraja kudandazwa mu gihugu ca Tanzania bakaja gukoreshwa ibikorwa bitandukanye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu uno munsi mu kiganiro c'amagara y'abantu tuza kubabwira ivyerekeye ikugorora ingingo z'umubiri.
Turafasha abana bavukana ubumuga, ubumuga bw'ibirenge, ubumuga bwo mu mavi, ubumuga bujanye n'ibikwirice kimwe c'umubiri kiba kidakora canke abana bavuga ko bacumutse mu maboko.
Nimba rero mushaka kumenya igizerekeye ingene kugora ingingo z'umubiri bita kinesitherapi mu rurimi rw'Igifaransa bigenda nico bivugwa ko mu gihugu c'u Burundi mugume ku maradio yanyu ni mu mpera za kino kiganiro. Ariko imbere y'ibyo byose nshe ku masonga n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndababwira mbanze ndababwire muri make ko muri Kenya uruhagarara kuvyavuye matora rubandanya mu gihe perezida Uhuru Kenyatta yahora aramutswa ico gihugu yakoranije inama nshingamateka igize n'abanywanyi b'imigambwe uri ku butegetsi gusa kuri uwa kabiri. Abashingamateka batavuga rumwe n'ubutegetsi ntibitabiriye iyo nama bivuye ko sentare nkuru y'igihugu iheruka gufuta ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye itariki ya 8 z'uku kwezi guheze. Sentare rero yavuze ko ayo matora yari yatsindiwe na perezida Kenyatta yarasanzwe adimwo utunenge twinshi hamwe no kurenga ku mategeko mu gihe cyo guharura amajwi. Kuno wa kabiri Kenyatta yatangaje ko ubuhinga bwa none cyo kimwe n'ibisohoka bimenyeshamakuru bidakomeye kurusha ibyahiswemo n'abanyagihugu muri uwo mwanya uwo bahiganywe muri ayo matora Raila Odinga akaba yari mu gisagara cha Kibera Nairobi aho yatangaje ko ivyashikirijwe n'umurwi ujeje gukurikiranira amatora hagufi ngaho muri Seni muri Kenya wari ujeje gutunganya amatora bitegerezwa gusubirwamo cyangwa ibikunde. Igihugu cha Korea ya Ruguru caniguye bikomeye ingingo yasohotse kuri uno wa kabiri ijanye n'ibihano bishasha inama y'umutekano ya ONU yafatiye ico gihugu. Korea ya Ruguru yongeye kandi igabisha Leta Zunze za Amerika ko izokwibonera ko kuko ngo ariyo iza ubwa mbere mu gufata izo ngingo zose zihasha Korea ya Ruguru. Ivyo vyashikirije n'uwuserukira ico gihugu muri ONU Han Tae-song aho yavuze ko umugwi waje userukira ico gihugu uyamiriza ingingo nshasha zasohowe n'inama y'umutekano ya ONU. Tae-song akavuga ko izo ngingo zitubahiriza amategeko kandi ko Korea ya Ruguru yiteguriye guhangana n'abariko barayigwanya. Yamara ntiyavuze uburyo ico gihugu kizovyifatamwo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika akababwiye amenyeshamakuru ko ingingo z'ibihano bishasha zafatiwe Korea ya Ruguru ari indi ntambwe ntoya. Yamara ko ari hamwe Korea ya Ruguru yo kwihendika bandanya igira ivya kwanisho bikomeye ihingura nayo nyene izo kwibonera ko. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kubari mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro byacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ariyo wizi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Ubundi buryo mushobora kubona amakuru y'Ijwi ry'Amerika ribashikiriza rikongera rikanabaha ni ku rugaga rwa Facebook. Adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaha ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara duhera mu gisata c'umutekano mu Burundi. Ibiro by'ubuserukizi bw'igisata ca ONU kideje gateka kazi na muntu vyaratewe n'abantu bitwaje inkoho mu ijoro ry'uno wa kabiri. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Eroje wirika neza niwe tubaza ino nkuru. Eroje mwiriwe. Eroje mwiriwe neza.
Amahoro neza Diane.
Vyagenze gute ivyico gitero?
Nkuko twabwiwe na bamwe mu bakorera muri ico gisata nabagiwe n'abari bacunze umutekano kuri iki gisata ariko abakibwire haje abantu batandatu kugiye cy'isaha umunani n'inusu z'ijoro hanyuma baraheza birukana abajejwe umutekano kuko muri abo baje batandatu ngo harimo ufise inkoho hanyuma babirukanye baca binjira aho hasanzwe hari ibiro by'userukira ibiro by'agateka kazi na muntu byabona mu Burundi hanyuma rero baraheza bamara yakanya batatu bingene kangana baraheza barigira ta kindi kintu cyumvikanye.
Eroje usivye ko bari bitwaje ibigwanisho hari ibindi byabaranga nk'impuzu bari bambaye canke utundi tundi?
Nabagiye bambwira ko icyo gihe amatara ubona ko akunda gucika mu gisagara cya Bujumbura ata amatara yari ahari ngaho hantu hasanzwe hari ibyo biro ngo abo bacungera kuri ibyo biro ntibashoboye kubona imyambaro neza abo bantu bari basaye.
Ibyo nonekaye kugeza ino saha biramenyekana?
Gushika ibyo nonekaye Diane ntibiramenyekana ariko twabwiwe yuko igisata kijejwe umutekano aha mu ishami rya ONU mu Burundi cyahazindukiye kikaba kigizwe rero n'abasirikare n'abapolisi mbere b'Abarundi. Twabwiwe ko icyo gisata abahigize bahazindukiye kugira ngo barabishobora kuba byononekaye. Icyo bikora bamwe mu bingiye imbere batubwira ko ata bintu babonye bisambaguye bakibaza ko hashobora kuba hibwe nk'impapuro bimwe bita amadokima mu Gifaransa canke ibindi bintu byo muri ubwo buryo.
Hari ico igipolisi c'u Burundi kiratangaza kuri ico gitero?
Ndagiye kuvugana na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yatubwiye ati ntaco turamenya kuri iki gitero ati kuko nta muntu araza mu gipolisi kwitwara ati kandi inzego z'umutekano mu Burundi harimo n'igipolisi basanzwe bazizeye barazitura mu bintu bitandukanye ati twotangazwa n'ingene ibyo bintu byabaye gushika ubu bakaba bataraza kwitwara.
Urakoze cyane
umuvugizi w'igipolisi yongera ati mu gihe abantu bigenze gutyo ntibiture igipolisi tuyifata ko ari nk'iremenanya baba ariko bariyemenanya.
Urakoze cyane gose Roje urika neza iyo nkuru uraza kwigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe Diane.
Ayavugwa mu ntara duhereye mu ntara ya Cankuzo iri mu gihugu c'u Burundi ivugwamwo urudandazwa rw'abana bari hagati y'imyaka 13 na 18. Utwo twana rero tudandazwa tuja gucishwa ingero mu gihugu ca Tanzania igihugu kinahana urubibe niyo ntara ya Cankuzo. Mu gihe intuntari yose ku bavyeyi abakora iryo shano ntibaramenyekana ico bikoze mu ntwaro baragabisha kuzo kwirahira agafatwa azokwibonera ayimbwa yaboneye ku mugezi. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Cankuzo gucukumbura ino nkuru.
Bamwe mu bavyeyi bo mu mitumba itandukanye muri komine Cankuzo bayaze n'ijwi rya Amerika bemeza ko abana babo bamaze iminsi batwagwa ku bwinshi n'abantu bitwa abenyeji mu gihugu cya Tanzania kubacisha ingero. Batwiganira ko babatwara abana bari munsi y'imyaka 18 kandi ko kenshi baba ari abanyeshure. Abo babatwara barabahemberwa amafaranga mu gihe babashikaniye banyene kubakoresha. aba ni bamwe mu bavyeyi batwawe abana bavuga ko bari mu kwicwa n'intuntu
niho rudandazwa umutwe atamye 33 hari amaka 36 akamaze mu mashomba batwara bagenda bagaruka batwe twaranganzwe mugabo urumva nakwikira twarobeye twagira twagaruka mugabo naho nitwumbe ngene bagenda bakashagumayo niko tubaze abantu babatese bo hiyo nyene intu bakora kibutuma bwo bahurumba mu bajyo misi yose
nimba ntiyica tica nirungu tusaba yuko mwokwegeranya abo bana n'ukuri twebwe natwe tukaraba abana bacu ko botwegerera ruhande yacu nitwahwera hirya yejo bakaba batubona none nkubu barogira ngo banyoko wanyu barahwereye baso wanyu barahwereye banyoko wanyu barahwereye
aba bavyeyi bavuga ko nubwo bitavugirwa hejuru ari urudandazwa rw'abana kuko n'amafaranga babakotesha ko aguma yiyongera abo haheze imyaka indwi babatwaye bavuga ko umwe bamukotesha 30,000 abariko baratwagwa muri kino gihe nabo bakabakotesha amafaranga 180,000 umwe umwe ico bikoze abajejwe umutekano ku mitumba bavuga ko baheruka kugaruza abana batatu mu ndwi zibiri ziheze Emile Mizaza ajejwe umutekano ku mutumba Nyabisindu wo muri komine Cankuzo arabitwiganira
ejo bundi hariho ari bajanye abana batatu hanyuma twageje kumwiruka ko kweri ahishure sigari garagara abana barabatwaye beshi batari bakeya ariko rero twagejeje kugira ngo bose bishoboka abo bana turabagarura mu nzira turabafata barataha n'ubu bari muhira
ama mwaramushikirije abajeje intwaro cyangwa abajeje umutekano boba bamukoresheje iki byagenze gute
ego me cyane hariho na manda yasohotse yiwe yukumufata ariko ntibashimye guduhugura urupapuro kugira ngo tumukurikirane cyane
biga mwebwe igihe mubagarukanye ntangorane mugira mu nyuma kuri abo bantu baba batwaye
uyo yari yajanye nuko yagarutse gomba kumera nk'uza kugwana naza kugwana wana ntibishoboka kandi n'ubu abandi bavyeyi bafanye ntundi abana babo abo yari maze gutwara
we inyungu abikuramo ni
atwaye abo bana abatondekesha ku murongo gucya abataje nabo batonze ku murongo umwe atwara igitigiri cy'abana ashaka umwana umwe rero aca muhemba amafaranga 180,000 uwo mwana rero asigarara riha we mu nyuma yamaze kwitahira akora dahembwa n'ukuvuga ko umwaka wose uwo mwaka wose uheze ucuhembwa uyu yamujanye we atangwa guhembwa ku mwaka ugira kabiri
no mugihe aba bana bategerezwa gutangura gukora bahembwa birashika nibaroswe agahembo kabo uyu numwe mubatashe badahembwe
je haruwa ntwaye ubwa mbere hanyuma ndagenda dakora ikazi ndakora ministeri mike ari kingorane mushobora guhura nazo usha kugenda ugakora hanyuma ageze kuba guhemba kacusanga bakubwiye ati nta mahera hari ukacusanga wakoreye ubusa mukacutanye nta kundi kubera uri mu gihugu kitari kiwawe ushobora gusanga ufite ingorane utagiraho iturumva nkaba bakiri batoyi bo gusanga ikibazo gose gusumba
abo bishitse bagahembwa keshi bavuga ko batayashikanira abavyeyi muhira kuko keshi bibigwa kumupaka
urashobora gushika kumupaka bakakwambura keshi na keshi wanubugwa n'abarundi
bakwambura iki
amahera ivyo bawazanye bakakwambura shika muhira gutyo
nabasuma rero mamu
nkabasuma canke ukabona abapolisi bakakwaka amafaranga gacutaha gutyo
abavyeyi basaba leta ko yogarukira ikibazo c'aba bana babo mu kuvugana n'inzego zo mu gihugu cya Tanzania n'abariyo bakagarukanwa
leta y'Uburundi yakwiye kudusabira abana bose bari mu Tanzania bakabaruka mu Burundi bagasubira iwabo kuko Burundi bwacu bwarahombye abana benshi bafashe abavyeyi babo kuko sintambara bahunze bajanwa no kubahenda n'abafite inzira zo kuntu babacuruza bifitemo inyungu zabo si inyungu z'igihugu kasi ni inyungu z'abavyeyi kasi ni inyungu z'abo bana baba batwaye
umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Cankuzo nako umuryango Pierre Claver avuga ko bagiye gukora ibishoboka mu kurondera abakora urwo rudandazwa rw'abana muri iyo ntara
mugabo ko mukivuze tugiye gutohoza turabe nimba ari byo abo bari mu ayo makosa yo gutwara abana Tanzania kumbure turabe ko bufatwa hama bagashikirizwa inzego z'ubutungane kugira ngo bahanigwe amakosa bakoze kuko gutwara abana mu kindi gihugu cyane cyane babye kumbure n'imyaka kumbure baba bafise tuzotohoza turabe rero dusanze ari byo abo amakosa azogwa ko tuzashikirize inzego z'ubutungane
ariko rero hambavu y'aba bana batwagwa mu kinyegero abagifise inguvu zo guca ingero basanzwe baja kwica mu gihugu cya Tanzania kuko ihanura ubibe n'intara yabo ya Cankuzo ari navyo aba bakora urudandazwa rw'abana bikikamwo hamwe n'ubukene aba bana babayemwo mu miryango mu ntara ya Cankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru Amakuru yandi yavugwa mu ntara rero kuri no wa kabiri niho abarundi kuri no wa gatatu niho abarundi baraye bahungutse bava mu gihugu cha Tanzania basubizwa mu ntara bahunze bavamwo abarundi bavuga ko bizeye ko bazokwakirwa neza mu kibano baje baturukamwo kuko bavuga ko bitavye akamoreta y'u Burundi yabateye reka umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana yaciye ijyanino ino nkuru atugire ivyinshi kuri yo
Abarundi bahungutse baraye mu kibanza cifate kibanza kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Rwigi mu gatondo kuno munsi niho bubirizwa imiduga y'ishira hamwe IRC na HCR ibajana mu ntara zitandukanye baje bavamo bamwe muri abo bayaze n'ijwi rya Amerika akazi nawo twidondora
cewe ndi butoyi mari
ntabutsujahe
ndoye mu kwikomine ni Buganda zone ni ndava hajya kukagunutse
None ni kubera iki wahisemo gutahuka
ikitumye nza ni kubera nabonye toya ese no kuma mu gihugu atari kiwacu tereka ngaruke mu gihugu cy'amavukiro kandi kuko nta kintu kibi umuntu yiyagiriza cyo tuma umuntu aguma mu kindi gihugu niko kucangaruka
Mbiga kutibitoki kuri hafi niyo muri Kongo kwa ise muguhungira muri Tanzania.
Tanzania rero natanda humva kuko sinari bwahagenda. Niho nace mvuga nti reka ngende Tanzania naho kuko Kongo nari narigeze kuhahungira kuri ya ntambara kuri ndadaye. Hanyuma ubureno natwoze tereka ngende Tanzania naho nje kuharaba. Ko numva ati barafatanye ni mpunzi neza mu gatwasanze. Nta neza yo kudufata neza ko
muri
Kongo mbere nasigaye mvuga nti yo menya nkaja muri Kongo. Kuko hoho umuntu yagenda nkaho mu mirima bakaguhudusomba ugasoroma na yaho twari turi Tanzania utazikudze ntiwateka isombe
abandi muri abo Barundi bavuga ko batahunze umutekano mu kuturutse kumva za politiki nawe witwa gute mfansi
Jenny twarashirikanye nahunze mvya ibukinanyana amugabo Jesse nani nakiye mpunzuretse yuko wabaye umubano mubi ti wewe tinharti wewe ntidukwiriye kugumana hamo kwatashe tujyana tereka mbanze ndamubise tinigire muri Tanzania rero muri Tanzania natsanjye abona ahantu heza tingiye gutuza ndabe ariko nasanze atakigenda niho nahise kuvuga ati igihugu cyacu cyewe nta ntambara nagiye mu tereka je nisubirire iyo nahora muhire igihugu cy'amapfukiro ko je nagiye
Abaraye bahungutse bangana amajana 220 muri abo 205 bose bahunze bava mu ntara ya Rwigi kwa kane w'indwi iheze abarenga igice cy'abahungutse nabo nyene bari abanyaruyigi ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma abari ko barahunguka benshi arabaturuka mu ntara ya Rwigi iri mu buseruko bw'u Burundi maze twegera Hassan Abdalla buramatari w'intara ya Rwigi
twaragize ingendo nyinshi n'abatanzania baraza kugira ingendo nyinshi ngaha mu Burundi kugira ngo babone ukuri kw'igihugu cacu intara yacu ya Ruyigi urugendo ruheruka rero rwaratumye nabo baje guhimiriza mu makambi y'impunzi kugira ngo batahuke mu gihugu cabo c'u Burundi
ku munsi wejo hatahutse abarundi 220 mu gihe hari hiteze 166 bari guhunguka gushaka kwabo amakuru twarose muri abo barundi bahungutse amesha ko mu gihe bari ko bitegurira gutahuka hari undi mugwa w'abarundi barenga 300 bavuye baza gusaba ubuhungiro mu ikambi ya Nduta ayo makuru abandanya amenyesha ko ivyo byatumye bamwe mu bari gutaha bahisha kuko bavuga ko batota mu gihe akira abandi barundi bari ko barahunga igihugu izindi nkuru zivuga ko uwo mugwa wabage gusaba ubuhungiro bo barabashaka gushika biyandikisha gutaha kugira ngo baronse uturusho duhabwa abahunguka nk'ibifungurwa n'ibindi bikoresho nkenegwa amasafuriya indobo n'ibindi mu Ruyigi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Nkuko rero Fidel d'Antoine Nsabimana wari ubivuze mu nkuru yawe mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi ziriko ziratahuka iwabo hari n'abandi babandanya guhungira mu ico gihugu ca Tanzania nko ku munsi wa Mungu abagera ku 300 nibo bakiriwe mu ikambi ya Nduta iri muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru akoreje ujya Amerika muri Tanzania
Abarundi bakiriwe mu kambi ya Nduta muri Tanzania bagera ku 331 bagwiriyemo abagore n'abana ariko barimo n'abagabo bakeya abenshi muri abo bari baramaze kwakirwa mu bibanza by'agateganyo abane nabo bavuze ko baje bava mu Burundi harababwiye Ishiramu HCR gitaho impunzi mu kambi y'impunzi ya Nduta ko bava mu ntara za Makamba Ruyigi na Cankuzo bagemere ko bahunze umutekano muke abane nabo ko bahunze inzara aho biruko iyo kambi impunzi ya Nduta imaze iminsi ivamwo abahunguka abavuganye n'ijwi rya Amerika muri iyo kambi impunzi ya Nduta bavuga ko ivyo bibatera amakenga
turavuganye n'ibintu bibatera amakenga kikwere kibashira impunzi hamwe izindi nazo bazitera bazitahana tukabona nyene yuko ivyo bintu biteye amakenga
muri yo kambi y'impunzi nyene icuka ziciza hagati y'abatarashaka guhunguka hamwe n'abarenga 12,000 bamaze kwiyandikisha ngo batahuke abatarashaka gutaha bagiriza abo bariko barahunguka ko baguzwe kugira ngo berekane ko mu Burundi umutekano uhari
nakuvuga abantu bariko bariyandikisha ngo basubire mu Burundi n'abantu bari baje mu uyu mwaka nyene atari umwaka barahama twege abaringa anye twege bashera hari bwoga cyavuga ati abo bari ko barahunguka bivuga ati baraguzwe kubera abaciye bihuta gutaha baziyamirira kure nyine bacavuga ati urya babonye bagomba kwitahira ngo inzarira barembeje
icyuka cyo kirahari kuko ubu umuntu wese kugira ngo muganire muhuze ntunashyiramo n'ikiyago wewe ngo uzotaha ryari muganire ibindi kuko umaze gushyiramo icyo kiyago cyo gutahuka ugihugu cy'u Burundi hacya hatangura kuba iterana amajambo ni ukuvuga umuntu wese arigengesera mu byo avuga
kuva mu kwezi guheze inzu zitatu z'abatarashaka gutaha ziramaze guturigwa abana babiri barahasiga ubuzima abandi barakomereka abo batagashavu kubiyandikishije ngo batahuke ko babifisemwo uruhara ubu twavuganye ku nguheze aho inzu igira gatatu yaturigwa
kuko zirashya ni rwagwa nko rwabiyandikishije gutaha cyangwa abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira bahunguke ku nguvu babone yuko umutekano wabo udakwiye
icyo bikoze abahunguka bobo siko babibona ahubwo bobo batangazwa n'inge n'abarundi bahasigaye baringa 125,000 batarajijuka ngo batahe kubaka igihugu cyabo bavuga ko inzara iri mu bituma bahunguka bamenyesha kandi ko bitavye akamo ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aheruka kubatera aho yabijeje ko umutekano uhari kugira ngo batahuke kubaka igihugu cy'amavukiro ubwo butumwa bwashimangiwe akatari gake n'abategetsi batandukanye ba Tanzania uhereye ku mukuru w'igihugu gusa ico giye gukiguma gisubiramwo kwatawe kizo kwirukana ku nguvu kandi ko abatari yumvamwo gutahuka bazokingirwa bikwiye Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Taklaver niyo nkuru nawe we urakenuye muravyumvise rero abakiri mu kambi ya Nduta muri Tanzania bagiriza abariko barahunguka yuko bari bazanywe na tubiri ni mu gihe abahungutse nabo bagira bati ntaco mwari ntaco mwahunze ni mutahuke none mwibwe namwe ngaho mu makambi atandukanye yaba Rusenda muri Kongo yaba Mahama mu gihugu cy'u Rwanda yaba ngaho muri Zanduta Mutenderi byifashe gute ico kiyagumura kiyaga harabimirije gutahuka harabatimirije gutahuka kino kiganiro wanyu mu ntara ni gwanyu muzotwandikire kuri radio yacu @gmail.com gutyo mutubwire uko mubona ico kibazo dushobora no kwibatunganiriza ko ibiganiro bitandukanye namwebwe mwahungutse ntimukumiriwe murashobora kutwandikira gutyo tukabandanya turategurira ibiganiro bitandukanye
Murisanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu nkano mango nkuko vyama rero misi yose nkano mango turabibutsa ingene mushobora kubungabunga amagara yanyu. No musi rero mumenyesha makuru wacu Diane Ndonsi Bujumbura kaza kutuyagira kuvyerekeye kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga bisa n'ibitari jukigwa cane mu gihugu c'u Burundi. Reka tumuhe ijambo na muganga yatumiye.
Abaganga banonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga bavuga ko hari ngorane nyinshi zo mu mubiri hamwe n'ubumuga abantu bagendana kukutamenya ko bivugwa. Batanga karorero k'ubumuga butandukanye abana bashobora kuvukana hamwe n'ingwara zishobora kuba inkwezi z'ubumuga kenshi umugwayi adahuta amenya. Muganga Deonda Ishimiye yanonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga akorana n'ibitaro bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura.
Turafasha abana bavukana ubumuga, ubumuga bw'ibirenge, ubumuga bwo mu mavi, ubumuga bujanye n'ibikwirice kimwe cy'umubiri kiba kidakora, canke abana bavuga ko bacomotse mu maboko igihe bariko baravuka bita mu Faransa paralysis plantaire. N'abantu bagira izindwara zijanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ugasanga igice kimwe cy'umubiri ntigikora ikindi nacyo kirakora. Turafasha abo bose bafise ubwo bumuga bw'amaguru aba yamugaye atanga uvuzi rimwo canke adadarara. Tugafasha abafise indwara y'umugongo cyane ika n'ibindi bice ntivyuzungurirwa n'ibindi ivyo bita chine vestibulaire.
Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye zo mu gihugu baragendana ubumuga bivuye ku mvo zitandukanye. Aha twovuga nk'ikena ry'abaganga babahinga mu kugorora ku bitaro byo mu ntara vyongeye n'uburyo bwo kwivuza abanyagihugu benshi bashoboye kuburonka. Ni mu gihe umuntu ashobora kuriha amafaranga arenga 50,000 ku ndwi kandi bigasaba ko amara amezi n'amezi atonda kwigoroza bikanashika ko baciriza hagati. Eka bishobora kuva no kuzindi mvo nkuko muganga Deonda Ishimiye abandanya bitwiganira.
Nuko ico risata cyo kugorora kitari henshi naho kiri kenshi kirahamurisagara ko mu ntara zose z'igihugu si henshi ziri nta hatanu ziri mu gihugu cyose. Rero umuntu ugiraze kwivuza naho bisaba amahera menshi kuko bagoye gutwara kumuzana i Bujumbura kumugaburira n'ibindi biragora biyaca bisaba ko umuntu ahitamo kumugumiza muhira. Imvo ya kabiri nuko bizimvye kandi atari umunsi umwe iyo utandugira nk'inshuro 10 inshuro 20 cha ukwezi kose canke amezi uko bisaba yuko umuntu akurikirana afise umwete mwinshi cyane. Hama ikindi ni ukutamenya aho uwo muntu vyeyi yavyaye umwana akabona avukanye ubumuga acamuhebera muhira akavuga ati yavutse ari ikimuga nta kindi ndi bukore.
Ariko kandi izi ngorane zo kwigoroza ku banyagihugu zirava ko igisata kijanye no kugorora kitashoboye kuronka ikibanza gikwiye mu buvuzi nk'ibindi bisata bivuna indwara zitandukanye. Kubw'ivyo muganga Deonda Ishimiye avuga ko abanyagihugu bafise ico bahahombeye.
Uravye uko imyaka yagiye ikurikirana igisata cyo kuvura muri ubu buryo bwo kugorora ritanguye vuba kumenyekana. Navuga nti ivyapfuye ni vyinshi. Umunyagihugu ntiyamenye by'ukuri ko ubumuga buvugwa, ntiyamenye ko wavunitse hamukuye kwisima ashobora kugororwa, ntiyamenye ko ivyo birenge vy'umwana atambukana bifyase bimeze nk'ivy'imbata by'ukuri bishobora gufashwa muri kine kugira ngo bigororoke. Kuko navuga nti gushika nko mwaka wa 2014 cari kizwi mu bushikiranganje bwo gushigikirana hama uno mwaka niho navuga nti igisata c'amagara y'abantu cabishitse mu ruhara kugira ngo duhagurukane n'abandi kugira ngo tugire urunani mu kuvurira hamwe.
Aha umuntu ashobora kwibaza aho iki gisata cyo kugorora ingingo n'ubumuga bitaniye n'igisata cyari gisanzwe mu buvuzi bita chirurgie mu rurimi rw'igifaransa. N'ubunyene muganga Deonda Ishimiye aratanga umuco.
Umuganga bajeje kubaga akazi kiwe arakurayo akameze nk'uruhara kabuze uwo muntu kugonda no kugororoka. Rero twico dukora tuza twongereza kugira ngo amagara y'abantu abimere neza gusumba kugira ngo umugwayi ico yarabuze akironke ahatarashobora kupfunya ingingo ashobora kuyipfunya ahatarashoboye kwikora ashobora kuyikora. Bisigura ko igisata cy'ubuvuzi mu kubaga na twebwe turakorana kandi turi ntasubirizwa kuko turi mu bacinga ubumuga.
Uyu muganga abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kw'ikibanza gikwiye igisata cyo kugorora kuruta uko biri muri kino gihe. Ahanini akanasaba ko leta yoshira ingufu mu kugwiza abaganga banonosoye ibyo kugorora.
Ico twosaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nuko no mwaka twubusaba ko coba igisata hangiro ko coba ntasubirizwa muri no mwaka kugira ngo birishe umunyagihugu ko biri mu bivugwa kandi bishobora ku muntu yiswe ikimuguna munsi eje ashobora kuba akomeye agaterera mu iterambere ry'igihugu. Hama ikindi ni ukundira ngo mu minsi iza leta yoshiramo umutahe mu kwigisha benshi abakinezi terapete bakabone magara y'abantu nayo agatanga ku bitaro vya ruguru bikaronka umuganga naho yoba umwe ajeje uhugorora indingo.
Twibutse ko kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze itariki 8 z'uku kwezi ariho hahimbazwa ku isi yose umunsi wahariwe kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga, rikaba rya mbere uhimbajwe mu Burundi. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse akaba no kuri duce dusozerera. Diane nahazwe na Innocent Kimenyi, tuyifurije kuranirwa amanyu no mu byanyu.